Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shoti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu muri kumwe na Fidene yo ngabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara turasozera ku kiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu Duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko umugambwe wiwe uburabuzwa. Agatondwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gushikiriza amajambo abibugwango. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati ajejwe ibikorwa by'imigambwe amenyesha ko uwo mugambwe utaburabuzwa. Eroje uri kaneza niyo nkuru adufitiye.
Haiza mezi ya wakui migamge maurundi wa gendela wanyawanyi muunhara tanduka la nyugira wa sigurile ukwazo seru kiruguwa matora yu mwaka uimbili na minongibi na gatanu ya bashinga mateka kuwele inhari chogihe zizova kwe chuminu munani zija kuri zitanu humu gamge senere utavuga mwenu utegesi ya kawaliwa wakuri kie sende devdede uliku utegesi mukiwanza chakabi yu matora yu mbili na minongibili ni watanzwe akatongu wa saurongo yeniwe isidu kila kuja kusiguri ya wanyawanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha Aiko mkuu ya hivuza ya hiruki gitega kumurugwa mkuu wa politike kuitariki ya chumi na gata andatu wazwa ningendo yokutihanga nyanila imazigi hei wanekeza.
Mwajihe imbiriz wa shingiro ngemeli migamge mnyishi. Hakawa imbiriz wa ligengi migamge mirate jisoni kuwa alewa nwafisi ngendo yokutihanga nila awa watasanji umugamge. Sendele umugamge uwemewe na matejiko. Mwotu londela kuwa jiriteka. Harimo nabo badusambura mapermanence harimo nabo badupungira ubusa kuko bwabo bari mu buca batanzu bwaribwo
mushikanganje ajeje ntware yo hagati yavuga ko atamugambwe urabuzwa Martin Teresa yari siguye mu kiganiro yaramenyesha makuru kuri wa gatatu kumurwa mukuru butunze Bujumbura
kibazo kiri wabo bashaka gisuka kumushikira ngaha ngo twababura ngo watubeshe kandi nawe nyinawe ko twababura
Makula nilo yu mugangwe senere na muki ewa wao mkuru sende devdede ula serukirwa Gusa mundi kanosikire enga
Mundi lanyakuru wa mwazarechi mugangwe kumutejizi na mitu mire Mugende mungiri ilu mwenyama wanga mkuru mugangwe wanyo Ni ya mashaka kukura politiche na azani migambi Sija mbuko mvijukuri na mwumba na heja no hino Chiganu mpazi nera gahinda Kuneze kwa yuko abarundi bagore umubuhungiro Ufisi ubutegetsi na kaga. Reka kuzamura kina ku mubyimba abantu. Barahunze biramaze. Nibisigura ko ari bigwari, nibisigura yuko ari ibijora. Siko biri.
Mushikanganje niteretse arazi ko hani mvugo zikomeretsanya ahamagara abanye politike kuzirinda.
Ni hakujya umva abantu bari bigwara baracuku. Bari bamaze imisi numva menga baracukura na kumara kunuze. Umunyamugambwe agiye kugirisha inama. Ibi yabeshangu yababake. Navuga imigabo n'imigambi. Havuka baani. Kwenye wiza mikaruka wikaza kutezi ngorane mubuzi maki kihugu ututse na wakashashaka kukumea mungu kuiho. Tukasangamene kihugu hakuwa katikotu wabasampu.
Mkuu mugambwe senere mubigani alemesha na garuka akenshi kukibazo uchubu kene bukomeye buhari mulikino kiringo.
Amarundi kusana bari mbairabi. Mwumilisha henja no hino mwenye hugu wa nubose akatima ni kanama. Mwumu huye wese aburoga bukati uchene 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 uchene. Mwagao kande liri vji urundi vikatanga. Imino ni za warundi ziko zila liru uchene. Uzaumu mbawandi batenje sinawa vuga kwata uchene buhari. Ibichira wikandugu kwa tukwese tukona viduga. Awa tukware ngo na angorane.
Ibi kwa sana vihuri zako na prezida Evariste Ndayishimiye na gato. Aha ilika gani ila na wanyagi hugu. Wamuna ya cha huzo mwuseruko.
Umuna kakumbiru kaza umari kwa vuga kwa radio huzo. Amgiru mwena ji hugu imisi. Ngurumba. Ngubukende mula tuise kwa trafue ninza kuhuko mwona mwinya mwishia. Kwa rohama madolari kwa majanane na minongubili na ata nukungaka. Ngwana fuye leo. Aku mwufu icho kicho choka huze. Mwicha enda juru. Ngwana wanda ngumwa kuhela kwa tayo saba dolari kwa majanane na minongubili na ata nukungaka. Aya madara la koreshiki
abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo daimoni bacha bashaka ubugugu bwa babadukize
abandi bene gihu umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe ugutunze urazombira uti toka shetani
amatohoza amashyira hamwe muza makungu na yabarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo SNL bakorerwa amabatandukanye ari mu bwicanyi ukoberezwa igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake abategetsi b'u Burundi basiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera atavuganwa n'ubutegetsi kandi ko bayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe eroje urikaneza juri ya Amerika
Manda ya meza tanda tu ya hawa ingabo z'umuryango wa Afrika yu seruko yoyase ziri muri Republika ya Demokrasia Kongo yarangiranye n'itariki ya 19 y'uku kwezi. Mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Jimmy Shukran.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mucyo uterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Nous sommes même ignorants du mandat de l'EAC.
Twebwe ntabwo turamenye iki ingabo za EAC zaje gukora muri Congo cyane cyane mu burasirazuba ubu ngubu perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri iki ingabo za Kenya Uganda Sudani epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano Kwameza tandata shize na ajo tubona cyagezweho ahubwo ya M23 irakomeza gufata uduce twinshi ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu ya M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi ya EAC nayo birebera
le rebelle du M23 RDF
kubga janti karabuka umwe mu bayobozi ba societe civile mu territoire ya Rucuruwe abona ko ntatandukaniro riri hagati ingabo za EAC n'izo umuryango wabibumbye MONUSCO
ico MONUSCO yarakoze nico ngabo za EAC zaraje gukora turi ya yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora nibyaye nibyaye kandi no mu karere ko batuyemo akare ko M23 zivuga ko zavuyemo tacho ndacho tubona ko bakoreye abaturage ako tukaba dushaka yuko igoverinema yacu ya Congo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na nubu ntacho turareba ico batumariye EAC yashaka yuko yasubiri wabo inkabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita ya M23
kurundi ruhande harabasangiza ingabo zikuye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo aba barimo rudakubona Clément uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi
nibura turabishima ho gatoya kuba aba yase bari hano kwa hano hari abarundi uwimpamvu twabishimo gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe rwo abari gato ariko abanayisanzura kuba ko tubanye n'ama yase tubidushimishije cyane kushoko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama partir de Rio
nyuma yo kumvikiza impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za yase ijwi rya Amerika ryavuganye na bwana Luanda Batukezanga François wigisha ibijyanye na diplomasi imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma kwa mubaje uko wabona iki kibazo Manda ya EAC irimo kurangira nibyo kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Congo oya leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC ntekereza ko yuko ubu ngubu dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri ariko ntibikuraho kwemeza yuko kuko ko manda ya EAC ya mbere ntacyo yamariye abaturage
le résultat vraiment est négatif
Hagataho hani goma kuri wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa nta mpamvu yirisubikwa yatangajwe kugeza ubuhaba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri mandi kurikira ya yase. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ikaze mwese muduteze amatwi muri uyu mwanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Dore ingingo z'ingenzi zigize ayo makuru. Abayisilamu bo mu Rwanda no mu Burundi bifatanyije n'abandi hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr husoza igisibo cya Ramadan.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadan ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza.
Uyu ni mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana. Mu Burundi abanyeshuri barenga 171 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'uyu mwaka w'amashuri.
Batwibaza ko biterwa n'ubukene. Ubukene barabura ukuntu basomesha abana, bakabura n'icyo bo kwifashisha, na cyane cyane mu gihe cy'ubuhoho biragiye kunyuka kuko ibiciro byabaye birebire gusumba.
Uyu nawe ni umwe mu babyeyi bo mu ntara ya Makamba havugwa cyane icyo kibazo. Muri Sudani impande zishyamiranye zari zatanze amasaha 72 yo guhagarika intambara, ariko abaturage baravuga ko bitubahirijwe. Naho muri Uganda Perezida Yoweri Museveni yashubije mu nteko ishinga amategeko itegeko rihana ababana bahuje igitsina ngo rikorerwe ubugororangingo. N'amakuru y'iwanyu mu ntara ntimujye ku mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mbibutsa ko twumvikana mu Rwanda ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com, naho VOA radio yacu niko twitwa ku mbuga za Twitter, Facebook, YouTube na Instagram.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihere mu Rwanda haba Isilamu bijije munsi mukuru wa Eid al-Fitr rusoza igisibo cya Ramadan bamazemo ukwezi. Ni umunsi ubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihugu, bityo abayobozi b'idini bakaba basabye abayoboke babo kwirinda ikintu cyose cyabakururira amacakubiri n'inzangano. Eric bagira ubusa akomeza inkuru.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Kimwe n'ahandi ku isi, inkoko yari yo ngoma ku bayisilamu bo mu Rwanda cyangwa atuye umujyi wa Kigali, umuhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadan Eid al-Fitr 2023. Ni umuhango wabereye muri Kigali Palais Stadium yahoze ku izina rya Stade Regional Nyamirambo, aho byagaragaraga ko abayisilamu b'ingeri zose kuva ku basheshe akanguhe kugera ku bato bawitabiriye. Sheikh Salim Muhitimana mufti w'u Rwanda yashimye abayisilamu bose uko bitwaye muri iki gisibo cya Ramadhani cyamaze iminsi 30. Iki gisibo cyahuriranye n'ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mufti w'u Rwanda agasaba abayisilamu bose kudatererana barokotse jenoside.
Abayisilamu, iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana ndetse no kwibuka jenoside kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tubegera ndetse tubana nabo muri iyi mirimo ikomeye.
Uretse kuba hafi mu kubamenyera ubufasha ku batishoboye, mufti w'u Rwanda ari ukurinda ubwigunge ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi. yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame n'imyemerere bigenga abayisilamu.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye swala eshanu mu kwezi kwa Ramadhan, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadhan, none ubu akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11, maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadhan. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadhan, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11.
Ku bayisilamu basoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhan Eid al-Fitr 2023, babwijwe rya Amerika icyo basigaranye muri bo.
Kisibo ubundi gisibo kibaho kugira ngo gidufashe kurushaho kwiyegereza Imana, no kugira ngo twumve ko nabantu ba akenshi iyo twirije bigufasha kumva ko byibura na wa muntu utariye kugira ngo wumve inzara nawe kunimera. Ikintu kinsigiye kinsigiye kumenya kwiyegereza Imana no kuba nakumva ko inzara iryana ku buryo mbonye n'umuntu ushonje mu bushobozi rafite namufashamo.
Iki gisibo kidusigiye ibyiza byinshi, kuba twariyegereza Imana, kuba twarasabanye n'abakene n'abatishoboye, ibyo byombi bidusigiye ikintu cyiza cyane.
Ku munsi nk'uyu ikimenyerewe cyane ku bayisilamu ni umuhango wo gusangira bikorwa n'abo mu idini rya Isilamu bakegera abo mu yandi madini b'amikoro make. Ni umunsi abayisilamu bagereranya nk'udasanzwe hagati yabo, ariko nabwo haracyari abakeneye ubwo bufasha cyane bwo kubona uko bakora ku munwa ku munsi nk'uyu.
Abantu badafite ubushobozi ubu nta kuntu tugomba kumererwa, turagenda twikubi, kuko nta muceri nabona, nta n'amafaranga mba mfite ngo nabura nawugura.
Ariko bavuze ko hari uburyo abasilamu bwabo bafatikanya mu gufasha abatishoboye.
None se ko baba bafatikanyije nkaba ntacyo nabonye bampaye, ubwo nabwirwa n'icyo yuko ndi buryo irayidi kimwe n'abandi? Ubu sinakubeshya, si ubu ngiye kumanuka njye ku musigiti nintagira icyo mpabona ndahita ntaho, kuko nuko biraba byifashe.
Kuri inshuro muri iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani, umuryango wa Isilamu mu Rwanda utangaza ko wafashije imiryango isaga 75,000 mu kuyibonera ibiribwa hirya no hino mu gihugu. Unavuga ko nyuma yo gusoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani hari indi miryango itishoboye igera mu 200,000 yagenewe ibiribwa bibisi kuri uyu munsi. Mu gusoza iki gisibo kandi, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana yanatangaje ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka abayisilamu babarirwa muri 80 aribo bazerekeza mu mutambagiro mutagatifu i Maka. Ubusanzwe hagendaga babarirwa muri 150 mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Biteganijwe ko niba nta gihindutse uyu mwaka hazaba amarushanwa ya Korowani ku nshuro ya 10, ayo akazabera i Kigali mu Rwanda, akazahuza ibihugu bigera muri 40 n'u Rwanda rurimo. Kugeza ubu harabarurwa bagera muri 300 b'abayisilamu mu Rwanda bamaze kwitabira ayo marushanwa. Ekhbayirusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, abanyeshuri barenga 71,000 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri 2022 ushyira 2023. Iki kibazo gishingiye ku bukene mu miryango no kubona bakuru babo bararangije kwiga ariko bakaba barabuze akazi. Inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ni bumwe mu bugize intara 18 z'u Burundi bwemeza ko abanyeshuri bo mashuri nshingiro bariko baraheba ivyigwa ku murindi udasanzwe. Serdin Dagijimana ajijwe imigambi n'ibiharuro muri ubwo buyobozi afatira ku biharuro vy'abahevye ivyigwa mu mpera z'igice ca mbere muri iyo ntara y'ubumanuko bw'u Burundi.
Bose hamwe mu ntara turafise abakobwa bashika ku 2,215 bahefye muri igice ca mbere, tugafita abahungu 2,530 bahefye muri igice ca mbere. Urumva duteranije bose hamwe rero abana bahefye muri ino ntara ya Makamba mu gice ca mbere ca turonka igiharuro c'4,475. Abo nibo bana bahefye muri igice ca mbere, abo rero turabona ko ari benshi.
Ubukene mu miryango, kutitaho kwiga kubera bakuru babo barangije amashuri ariko bari mu bushomeri nivyo biriko biratuma abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bavavanura n'ivyigwa vyemezwa na bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abandi bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Makamba
koko kuhonuo angete mwumu na anye ahifti kwenye ino makamira akwiri vunyeni vumuyi misi nina raibu tumuyi kichenye ni hafti kube eriki kubukia kukia kwenye nabuta mara ya nerefa charafamu mhafa shirevo mcho chatu ya achahevo hundi na achaba andanyika mwumu hundi kubikirikirano wana baraiba kubishi kwenye kandu bide engechi kutu wateko bitekwa nubukene kubukene barauru kunu basome shabana bakavura ni chobo kuifa shishana chane chane mkine chubu huu huu bila gefunyo kakuko ibichiro vizabai bile bile kusumu
babiri gusa nabonye bagenda bigiye Tanzania batwa nabandi bana batwa n'indyo buzima bacha bahinda cyo 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 nsabandi
abajejwe indero ku gwego rw'intara ya Makamba babona ko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri ari wofasha kugira abana ntibabandanye guheba ivyigwa ni mu gihe umugambi wahoraho ari kubu usa n'uwahagaze nkuko wajejwe imigambi muri ubwo buyobozi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
umugambi wo gufungurira abana ku mashuri mu ntara ya Makamba uramaze kurangura ku mashuri ariko muri mwaka twatanguye gushika kuri tariki nta shuri nimwe uri kurangurirwa ko umugabo ego twarahawe uwo muhango yuko bizo komine zibiri uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzotangura uyu mugambi rero uramutse utangura turizera yuko hari icyo uzofasha
ubushikiranganje bujejwe indero buremera ko guheba ivyigwa mu Burundi biri ku murindi udasanzwe Libwari Bigirimana avugira ubwo bushikiranganje ntiyemera ariko ko gufungurira abanyeshuri ku mashuri ari byotuma badahiba ivyigwa
umwana ashobora guheba kubera bivuye ku ngwara umwana ashobora guheba kubera mu muryango wiwe hari ingorane umwana arashobora guheba kandi kubera yumva umenga ntabishaka kuja ku ishuri ugacusanga ivyo byose biramutumye aheba kandi ku ishuri batanga ibifungurwa bivuga ko rero yuko ibifungurwa bitangwa ku mashuri mu rujya mugambi wo kugaburira abana ku mashuri si wo wonyene uwoca uheza burundu icyo kibazo kijanye no guheba
nayo kubijanye n'icyifuzo cya leta ko abana bose bo mu mashuri shingiro bofungurirwa ku mashuri si umugambi wo cuja mu ngiro ubuno nyene Libwari Bigirimana avugira ubushikiranganje bw'indero
ikiza uwo mugambi mu mashuri yose bizotwara akanya kuko bizategereza gukogwa buke buke twifatikije uburyo usanga leta ishobora kuronka ntawo cavuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri zoca urarushitse ku mashuri yose mu gihugu cyose kuko abana bawukene bangana imiliyoni 2 n'ibihumbi 108 abo bana nabo bakaba biga muri cya gisata bita ishure shingiro birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi ariko uzogendura kwizwa ku mashuri twifatikije uburyo leta izoba ifise
amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka y'imbere Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira ingufu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha
ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri haba amashirahamwe adaharanira inyungu cyanke leta cyanke abene gihugu abadufata mu mugongo twese tukabona yuko icyo ari kibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti
kubitegira bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi Kirundo iri mu buraruko rw'igihugu niharugwamwo ibitegiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushiri 2023 aharugwa barenga 1900 intara ya Bururi yo mu bumanuko rw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri barenga gatoyi 1400 nkuko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kivyerekana
Nshuti mukomeje kuduteka amatwi hani ho dusoreje amakuru twabagezagaho kuri aya manywa mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi imbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Ijya ijya kumata n'ikintu
kubinyegera ariko abanyabugonje ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
Sofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emiye kwe tu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa papa Sofe fikete Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Angola
Nigaha dusozere ya makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri micro mwari kumwe na Fiden Yongabo mugira ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki
Making more money Ibyo kurukundo rutakibaho Namahomvu Namahomvu Ngone gache gache Agasigaye ngone gache gache Okay Mse Kwemere barura karura Natwa karura tukamire Reka no no energy keeps stressing nibwo mbono rukundo na energy zarko ziva kumana kuko ngumuntu ngisimba nabibasha reka ta that energy keeps chasing.